VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turi igenekerezo rya 24 ukwezi kwa kabiri kumwaka wa 2017 mwiriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya.
Ubu umudosi nkuwa Tanzania akavuga ati ubone umwana yoturagirira inka ugombye karagira imyaka 2 3.
Uyu numwe mu bana bo mu ntara ya Cankuzo bavuga ku kageso ko guta ivyigwa bakaja gucangira mu gihugu ca Tanzania kabisibije mu ntara yabo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho turi kwa gatano nkuko mubimenyereye turabafitiye akanya ko gutasha no kubahuza n'abanyu bari hagati mu gihugu tutibagiye bari mu makampi. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ku butegetsi muri Gambia bwafashe wahoze yarongoye ikigo kijeje iperereza yagirizwa ko yahohote agateka kazi na muntu ku ntwaro ya Yahya Jammeh yahora arongoye Gambia ya Nkuba Bagije yafatanywe n'abandi bakozi bashika kuri 8 bakoreye muri ico kigo yamara nta vyinshi vyashikirijwe kuri iryo fatwa. Abo bafashwe babaye abambere kuva perezida Adama Barrow aramutswa muri kino gihe Gambia atanguye amabanga yo kurongora igihugu. Yahya Jammeh yahora arongoye Gambia yari yagiye ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'194 inyuma yaho yaratunganije ikigo kijeje iperereza caranzwe no kwica hamwe no guhohotera ubuzima bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida Barrow yatangaje ko hagiye kuzoshigwaho mugwi ujeje kuri ukuri no gukora amatohoza kwihohoterwa ryakoze ku ntwaro ya Jammeh yasubiriye hamwe no kurekura abanyororo bapfungiwe ivya politiki. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yatangaje kuri uno wa kane habwira abarongozi b'amashirahamwe akomakomeye arenga 20 kwategekanya kugarukana ku butaka bwa Amerika ubuzi buharugwa mu mamiliyoni. Perezida Trump yatangaje ko Amerika yatakaje ca gatatu c'ubuzi bwo mu mahinguriro kuvaho haterewe igikumu ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati ya Amerika, Canada na Mexique. Perezida Trump yatangaje ko muri iyo ntumbero azohindura ibijanye no gutanga amakori agasubiramwo amategeko akongera agasanura amabarabara n'izindi nyubakwa. Umushakashatsi Andrew McPhee yabwiye Ijwi rya Amerika ko muri kino gihe Amerika ifise abakozi yifuza mu kiringo c'imyaka 50 iheze yamara ko abakoresha co kimwe n'abanyeshuri bategerezwa kongereza inguvu mu kwiyumvira ubuhinga bushasha. Igisirikare ca Turukiya n'imigwi isanzwe ikorana naco vyatangaje kuri uno wa kane ko bigaruriye gisagara ca Al-Bab cari gisanzwe kiri mu minwe y'umuhari wa leta ya Kisilamu ni nyuma y'intambara zari zimaze amezi atari make hagati y'abo basirikare n'abagwanya leta ya Kisilamu. Ivyegeranyo biva muri ico gisagara bikavuga ko abagwanyi ba leta ya Kisilamu bakinjuriye mu turere turi mu bumanuko bwa Siriya ahasanzwe hari yindi migwi y'uwo muhari. Abakurikiranira hagufi bibera muri Siriya bakamenyesha ko abagwanyi basanzwe bafashwa na Turukiya ubu bariko baragenzura ico gisagara mu ntumbero yo kugicungera. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwacu rwa internet ariyo wezi3@ radio yacu voa@.com no ku rubuga rwa Facebook adrese yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara imishiha mu Cankuzo muracumva.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
ikiganiro cacu tugere mu ntara ya Cankuzo neza ne neza muri commune ya Mishiha ivugwamo akageso ko guhebesha abana mashure bakaja kuragira inka mu gihugu ca Tanzania. Ico caha cegwe kwa hanini ku borozo mu gihugu ca Tanzania bafise amahera ya marahari n'abavyeyi babifisemo uruhara. Abavyeyi manga basigura ko babitegwa n'inzara n'ubukene bafise mbere abana bagera hafi kuri 30 nibo baherutse guti vyigwa ku ishure rito yarya Masango mu gice ca mbere giheze. Masango rikaba riri mu ntara ya Mishiha. Umunyamakuru wacu Haisa Liliane Inamahoro yaciye nino ino nkuru maze aza gutangura tubwira uturere tugwiriyemwo iyo ngeso.
Uburere bubarizwamo abana benshi bariko baja guciyongero mu gihugu cha Tanzania na hanini uburere bwegereye umupaka wa Gahumo muri commune ya Mishiha ku ruhande rwa district ya Ngara aho Burundi buhanura bibe n'igihugu cha Tanzania.
Nibo benshi kuri ngaha akakoraka gacimbiri kacu baragenda ukorera ikimasa inyuma ya mezi 9 aho 6 kabona wajiwazanye ikimasa.
Renovase shahu duhuriye ku kilometero kimwe ugira ushike ku mupaka. Aha tubwira ko hanini ibikorwa bakorera muri Tanzania ari ukuragira inka. Kuba bahitamo kuragira navyo bifise insiguro nk'uko Renova abandanya bitwiganira. Inyuma y'amezi 9 umwana yaragiye neza ahabwa agashiruka bute k'inyana y'inka canke ishuri aheza agatahukana i Burundi canke akayororera mu gihugu cha Tanzania. Aha ni mu gihe benshi muri bo bahitamo guca bazigurisha. Uwo murimo w'abana utemewe n'amategeko akingira umwana wese atarakwiza imyaka 18 ibikorwa vy'inguvu mbere waranatore wakazina muri kano karere bavyita gukorera ikimasa. Vyumvikana kukora kenshi aronswa inyana nyinshi. Uyu mwana w'umunyeshuri shure na wati i Tanzania nja kuragirayo mu buruhuko gusa ariko uko ndabibona nzoteba nigumirayo nironkera ibimasa byinshi.
Sinaruka turabishaka nyene kujayo nyene bipana nyene kumwene ubuzima ubona buri abavyeyi nta nuko bigura nababwiye.
Abavyeyi nani bagira umutima uhagaze basanze umwana yanyitse
umutima uhagaze wi abenshi usanga dufite inshuti muri Tanzania ndabwira ati ngiye nko kwa senge zosha nunguruza cyantera mbandanya ngenda.
Abenshi mu bana baje kuragira i Tanzania baba bavuye mu ntara zitandukanye zihanurubibe n'ico gihugu baba bakiri mu mashure y'intango nkuko tubibwigwa na bamwe mu barezi babo bemeza ko abo bana baba bafise imyaka iri hagati ya 10 na 16. Egide ndayishimiye w'imyaka 15 ahagira ati abenshi mu bo twahora twigana batwawe n'ababosi tutazira batajiri aribo banye n'inka.
Nk'ubu umubosi nk'uwa Tanzania nka Geita akaza nkamukire he akaronda akavuga ati nkene uyu mwana yo turagirira inka ukaca rero uvuga ati ndaha mushikireyo murumvikana muvuganye amezi 9 nuko nyene akagutwara aho inka ziwe ziri amukaragira usanga barara hiyo nyene mu biraro usanga nyene yahindutse nk'igikoko umushatsi ntikacisha nyene barara aho babonye nyene mu mbeho aho bagenda bikanka bakagaruka ugombye karagira imyaka 2-3 nyene udafise umutima wihangana uca wiyumvira nawe guhe bishuwe kugira ugende.
Sibanye n'inka gusa bege kwa kuruhara bwo gutwara abana batarakwiza imyaka yo gukora ubuzi bubaruhisha mu gihugu cha Tanzania. Uruhande rw'abavyeyi badashigikiye ivyo bikogwa rwagiriza abavyeyi bamwe bamwe kubigiramo uruhara rukomeye mu guhimiriza abana babo kuja gupagasa muri Tanzania kuko baba bazi ko bagaruka bazanye ibimasa vy'inka.
Twebwe ko ari ubukene hanini ubwa mbere hama nuko twebwe abavyeyi tutita kundere yo kuraba abana bacu kutangura kubaha imwidegenje bakiri batoya bo kujya kwiyangaza sivye kwishure ntumenya ko yasivye kwishure bukiye agarusa acajana umwana w'umubanyi ubuka cyusanga abana bose bahereye hakurya ugasanga abana barataye amashure barataye n'indero bashaka kuko uyu mwana agiye muri Tanzania agahindukira ntahindukira gifite ya mico yahora n'ubwa mbere no kuvuga ko abamaze kuba ikirara.
Urumva bamwe bacikishwa nyene no kubura uburyo guko ntubogira.
Twashatse kumenya niba bajejwe intwaro hari ico bazi kuruko gutwara abana i Tanzania ngo baje kuragira. Ndarugumiye Gusiyani arongoye zone mu nzenze atwemerera kwico caha bakizi kandi hari ingingo ziriko zirafatwa ngo gituzwe.
Ubu twafashe mugambi ko umuvyeyi tuzofata arungisa umwana muri Tanzania amuvanye mushe naho nyine cyatu bamushigeza bakamuhana bashobora kumuhanura rimwe kabiri bishobose bakanamufunga kugira ngo abone ko bikenewe kugira ngo ngise y'abanyeshuri guhura amashuri yo ive mu nzira
amakuru dukura ku ishuri rito yajya amasango riri ku kilometero kimwe y'urubibe rw'igihugu cha Tanzania amenyesha ko mu gice cha mbere gusaca uyu mwaka w'ishuri abanyeshuri bagera kuri 28 bahevye ivyigwa baja mu gihugu cha Tanzania kurondera ubuzima ni mu gihe cy'igihugu cy'u Burundi canke Tanzania mu masezerano atandukanye yo gukingira abana ibikorwa bibaruhisha ibi bihugu vyagiye biriyemeza guhanisha ibihano bitandukanye uwo wese agira uruhara muri ivyo bikorwa abavyeyi badasigaye inyuma
uragira wongeza niko guha ibindi
kugahumo ku mupaka w'u Burundi na Tanzania mu ntara ya Cankuzo Kaisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
Urakoze Raisa Liliana inamahoro kuri ivyo vyose udushikirije ino nkuru yawe abantu bagashora gusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com muri mu ntara zitandukanye turabatumiriye kuza muratubwira ibera ngaho mu ntara zanyu gucyo tubishikirize hama intara zitandukanye zimenye ibiba ijya nino tukiri mu ntara twabwira ko abanyeshuri babigemeye mu buraro ku ishe gisumbuye rya Kiremba y'ubuseruko turi muri commune ya Kiremba y'intara ya Ngozi bahanzwe n'intamba myizu kubura bimwe mu bikoresho vya nkenegwa babitewe n'ubukene bwugarije imiryango yabo zimwe muri zo abanyeshuri babigemeye bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko ari udutambara two gukoresha mu gihe bari mu mihango y'ubutinyanka ha gukoresha ibikoresho vya bigenewe Moyize Misago yishikiye kuri iryo shure rya Kiremba
Iryo shure ryisumbuye ry'uburaro riri mu buseruko bw'intara ya Ngozi rifite abanyeshure 533 muri abo hakaba hari abigeme bashika ku 178 bimwe mu bikoresho bya nkenegwa abigeme bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko bakeneye mu buzima bwabo bwa minsi yose ni nk'amavuta yo kwisiga ku mubiri umuti w'amenyo hamwe no dutambara two gukoresha mu gihe baba bari mu mihango Mu gihe ibyinshi muri ibyo bikoresho abo bigeme babikesha imiryango yabo abatari bake muri bo bemeza ko bitakicoroshye kubironka kubera ubukene bwugarije imiryango itari mike igikoresho kidagishobora kuboneka hanini ni nk'agatambara k'uburyo bwa none kitwa cotex mu gifaransa kabafasha mu gihe babari mu mihango
kenshi na kenshi hariho umuntu ushobora gusanga iyo yakoresheje ico gitambara iyo yacanikiye hari gihe atacanikira muri dortoir akacacanikira muri douche ugacusanga nk'isazi zose ziraza zikwita kuri ca gitambara
bisanzwe intamba bizobura dukeneye n'ubyinshi kimwe n'abahungu mu gihe turi mu mutinyanka turakeneye kama tugisufu tukisuganya kugira ngo dushishe mwijisho rero mwico gihe birashika ugasanga nyene nkundo dukabisho twaheze atika nta kubona koje kino gitambara
atamahera uratora nka kantu ukoresha kobera mahera aragoye cha wihangana ukarondera nka kandi kantu ukoresha
mu gihe abatari bake bibaza ko uko gukoresha ibitambara mu kibanza cy'ibikoresho byagenewe icyo gikogwa bafite amakenga ko bishobora kubatera indwara abajejwe amagara y'abantu bahumuriza bavuga ko atangorane bitera icyo bikoze Ibyo bitambara bisaba ko bigirwa isuku ryinshi. Ijuru rya Amerika ryegereye bamwe mu bavyeyi bafise abana biga mu mashure y'uburaro. Habiya mbere Apollinaire umwe mu bavyeyi bafise abana mu buraro agira ati umunyeshuri w'umwigeme ari mu buraro bisaba ko aronka ibikoresho byose bya nkenegwa harimo ibyo akoresha mu gihe aba ari mu mihango.
Cye nk'umuvyeyi umwana w'umukobwa n'umwana wo kwitwararika kubera kenera twinshi cyane kandi muri internet na hantu umwana atezwa kuba ari bien concentré kwishura kaguma rero bisaba yuko umurondo utwo twose akeneye ugatuma wemeruka kugurana kuko n'ubuzima bugoye ku mukobwa wagiye ko agiye ayere urumva yuko ari ibintu bitoroshye cyane cyo gituma tu genovuga nti umwana w'umukobwa ni ka particulier ugereranje n'umuhungu
mu buyobozi bujejwe buraro kuri iryo shure bemeza ko hari abanyeshuri babigeme bafite icyo kibazo cy'ubukene bw'ibikoresho byagenewe imihango Cleophas Ndayiragije ahagira ati
Iki kibazo kiriho mugabo twebwe ntidukunda kubimenya mu manama tugirisha tugena twigisha abana gushigikirana mugabo nk'umuvyeyi uraheza ukiyumvira ingorane ishobora gushikira umwana w'umwigeme mu bijanye n'ubuzima bwiwe arimo iryo mpinduka ry'ubuzima burukwezi burukwezi turamenya kubibaho kandi tukabona yuko beshi baza badafise ibikoresho bikwiye dukoresha rero kubigisha gufashanya
umuyobozi w'iryo shure Alexandre Mpawenimana avuga ko bagiye gushyira ingufu hamwe kugira batorere inyishu icyo kibazo gihanze abanyeshuri babigeme.
Ntabyumvise mugabo nibaza yuko bavuze muri rusangi ingorane zibadashikira abana babigeme, ariko yuko zoba ari ingorane zihariye cyangwa zishika ku iri shuri mu gihe rero cyoshika twoca turaba inyishu twogitore, ariko gushika ubu duhimiriza yuko abanyeshuri bogira urukundo ntihagire ubanyamwigenda ko kandi byo bishobotse yuko atanya mwigenda ko ahari turibaza ko ikibazo cyacyo cyose coba mu ishuri mbere wanashaka naho atoba mu bigeme gusaka abano mu bahungu twebwe turibaza dushitse ingufu hamwe yuko twogitorera umuti.
Amakuru dukura mu buyobozi bw'amagara y'abantu muri yo ntara ya Ngozi atumenyesha ko atamatohoza amaze gukogwa kubijanye n'ikoreshwa ry'ibyo bitambara kubigeme bari mu mashuri. Ikiremba mu buseruko bw'u Burundi, Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Nuko dutandukire ayavugwa mu makambi duhereye mu kambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania, aho barundi bahungiye muri iyo kambi ya Nduta mu batari bazi gusoma no kwandika ubanezerewe ruko ari nkamwe bosura gutayo ku Burundi batazotahuka uko baje. Abatari bake muri bo baramaze kwiga ugusoma no kwandika eka n'ururimi rw'igiswahili ubaracisha ko nkuko muvyumva muri no nkuru ya Leonce Niyongabo akoreje urya Amerika mu gihugu cha Tanzania.
Akamaro bidufitiye ko kwiga kuri batwebwe twiga dukuze muramenya gusoma no kwandika.
Bonwe mu bakenyezi bigiye gusoma no kwandika mu kambi impunzi nduta muri Tanzania muri ico gihe nyene yemeza ko yigiye no kuvugira igiswahili ubu agaswahili gake gake bakaba bacisha ko izo nyigisho bamazemo ibihe rero izo mpunzi z'abarundi bavuga ko zibagirira akamaro kabiri. Ubwa mbere no kumenya gusoma no kwandika, abamaze kubimenya bemeza ko amabanga yabo atabacandagara.
Umaze kubimenya nta muntu ubukibwira ngo akwandikire cyangwa ngo agusomere iyo hagize umuntu akurungikira agakete cyangwa nkawe ushatse kukarungika nta muntu urinda kubwira ngo akwandikire kuburyo bidasaba yuko hari umuntu amenya icyo uba wanditse cyangwa uba wandikiwe.
Gusoma no kwandika birafise akamaro kaniniya kuvyerekeye nk'ibintu runaka nko ngaha turi mu nkambi hashobora kuza nk'ibintu kiraba amazina ugasangura inze guhiga gusomera, ariko umaze kuza muri ayo mashure bakakwigisha neza bashobora gusanga ubwo bumenyi burose ugasanga nawe utuntu tukuraba uratwisomeye na cane cane nk'ubu kuvyerekeye nko kuronka utuntu runaka ngaha mu nkambi birashobora kugufasha ugasanga uratanguye kwibonera ibintu utahora uzi bigaca bigufasha kuba wutegera neza ibintu utiriwe uraca kuri naka ngo somera ibi ngo ngira ibi.
Ubwa kabiri igiswahili bigira muri izo nyigisho kibashoboza byinshi cyane 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 mu buzima bw'udandaje.
Mwumva rero kubera ibyo umaze kumenya gusoma na cyane cyane turashobora kwiga ururimi rw'igiswahili gasanga ruriko ruradufasha gasanga ruratugirira akamaro kaniniya bivanye n'ukuntu aho tubaye benshi tudahuza indimi gasanga mwavuga ururimi rw'igiswahili. Ikintu nyamukuru rero abakuze bihutira cyane barategera cyane igiswahili iyo ariko bariga bakakimenya n'ingoga kugira hariho turimo tuto dutusanga bakora ugasanga batoshora kumenya bivanye n'ukuntu ururimi rucaro bagora nk'akaro rero barashaka kuza kurangura utuntu nko ngaho mu ikomine zino utuntu runaka bipfuza bikaborohera kuza kuvugana n'abajya abantu kubera bamaze kumenya utuntu dukeya bafashe izo ndimi zabo.
Bikadufasha kandi no kwiga ururimi rw'igiswahili kubera nk'ino muri Tanzania aribwo bavuga cyane, biradufasha cyane mu kuba uriko urisigura mu byo bariko barakubaza mu rwo rurimi rwaho rw'igiswahili baba bariko baravuga.
Ariko rero ku bagabo aracaragahaze ababyitabira baracari inkehwa
rero tumaze kuba dutanguye twebwe turi abantu b'abagabo kubera ngaha mu nkambi usanga umenga amashyira hamwe usanga araba igicina gore usanga abagabo ari mparugwa mu rugo rwego rwo gusoma no kwandika na cyane cyane kubera amashyira hamwe yirukira abantu b'abapfasoni kuko aribo usanga ngaha mu nkambi bavuga ko aribo ari nk'abakuru b'imiryango usanga ibintu byinshi biza bishikirabo. Kanka jewe guhera ntanguye ndiko ndamara umwaka ndabona ko bimfitiye akamaro naho turi bakeya cyane kubera abantu b'abagabo usanga batariko barabijyamo cyane kubera bibanye nuko nta mashyira hamwe atabahiga cyane kuzerekeye uko gusoma no kwandika.
Abakurikira ibyigwa byo gusoma no kwandika bari migwa itatu. Hari abakiri bato batacye mu ishure cyangwa baciyeyo ariko batacibuka gusoma no kwandika, ni abari hagati y'imyaka 15 gushika ku 23. Abo bamaze indwi zitatu bitabwaho n'ishyira hamwe Save the Children. Hari n'abakuze abagore n'abagabo biga ugusoma no kwandika 5 mu ndwi imbere ya saa 6 bitabwaho n'ishyira hamwe ERC International Rescue Committee. Hakaba rero n'undi mugwi wiga ku mugoroba hamwe nk'ahandi rero abakenyezi akaba aribo bita abacanizo nyigisho. Leon Senyongabo, Induta muri Tanzania, kubwijwi rya Amerika.
Urakoze Leonce Nyonga kuri iyo nkuru udushikirije. Mukanya turaza guca twinjira muri cya gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu iminsi yose kuwa gatanu, aho tubahuza n'abanyu kugira ngo mushobore kubaramutsa, baba bari mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, baba bari ngaho onye mu Rusenda, baba na Kival canke hagati mu gihugu. Ni ku ijwi rya Amerika biciye mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Mwe banu muhita ngundire bitumire erega burya ndaratatse aruta mbundare nucago kirindwara arayirata mugashika munyambemba mukambonera bavyeyi bamanutse kurenza canke gukungira muti muvumera harabatasha mazimya kitatu tabona nagahita mbuye bene watch tabatamana sitse
evoda n'exclusivité
iritse habi watchu nimunda iritse habi watchu nimunda iritse habi watchu nimunda iritse habi watchu bakunda kuwaza ndagahungu kitonda kitwaje umuheto ndi muto sindi gito narahinza babisha ndiyanyana ingwe imihori hoze sibonye inzari nyo kozi nambara dijema nk'ingoma ibicumita nk'ingota sinera ndengase ibyansi n'imitemere ngaye umutima w'umutwe w'imfizi ndi butoke buto.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Ku murongo wa telefone umuntu wa mbere twakiriye muri kino kiganiro akaba ari umushingantahe Nicolas Ngwanyi, yahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu. Ashaka ko tumuhuza n'umukobwa wiwe Suzana Mpawenimana ari mu ikambi ya Tanzania Nyarugusu. Duhere kuri Nicolas ari ku murongo wa mbere. Mwiriwe neza umushingantahe Nicolas.
Yego mwiriwe.
Ego murakomeye ngaho mu ikambi ya Rusenda.
Yego turaho turashima.
Havuguduki.
Ya na mahoro mu bisanzwe.
Mhm. Turi ku murongo rero wa telefone n'umukobwa wanyu mwifuje ko tubahuza Suzana Mpawenimana. Suzana uri mu ikambi ya Nyarugusu, mwiriwe.
Mwiriwe.
Turi kumwe n'umuvyeyi wanyu Nicolas, muramukanye.
Eh mwiriwe.
Mwiriwe.
Eh namakuru maki.
Eba gani buke ingwara gusa ingana ubu ndi mu bitaro.
Mu bitaro kandi sana.
Ara mutoye tifoide, bara mutoye inzoka na malaria ubu bayitoye.
Kandi sana natege turaho mugaburumba nta kundi nyene nyige mu nkambi. Amanya gira ngo bisohoke ubyo hobyo ariko nyoko wawe nawe nyene yagishije ko muvugana.
None bene barakomeye.
Yego barakomeye. mugabo hari ndani yaragi bisatwa yari kubuni mpeni no kumugabo wawe nawe
ara mugasimbiye muhira
nziza none ko tubukumbuye tujye kubona jyari
acha ndingere bishoboka n'izingora z'umaze chamo
reka ndagenye kwa wazasi
imbere y'ikubanza kumuha mama wiwe mbanze ndabibarize nikora hahizwe kingana gute muri ngaho mu ikambi ya Rusenda
ubu tugomba gukiza imyaka ibiri hagati ya mitezi kwa gatanu
muri ngaho mu kambi ya Rusenda mwahunze muva amajahe mu gihugu cy'u Burundi
bahunze tuza kumutambara mu Rumonge
kumutambara mu Rumonge ico gihe mwahungiye rimwe n'umukobwa wanyu uko numva uri kuramubaza n'amakuru ya basokuru n'umuryango wose wahunze harimo basekuru na bayinakuru na bamusaza we nabande mwahungiye rimwe umuryango wose
mu bisanzwe tete ni cyatangiye guhunga cyahunze kuba hakiri mu kwezi kwa kane mu ntango guhunga tugenda muri Kongo dufite muri Kongo rero haruguru n'inkambi kugana mu kwezi nyuma y'inkambi dukageza mu nkambi so rero batigeze barahunga mu nyuma zanjye dufite ngo twatangiye kugenda
hama Suzana namwe mwahunze ryari mumaze igihe kingana gute ngaho mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania
mu kwezi kwa gatanu na teke zo kwezi imyaka ibiri
mwahunze muva aho nyene mu ntara ya Rumonge canke mwe mwari musanzwe mwaragiye kubaka urwanyu mu yindi ntara
cyane narubatse mugandi mu ntara ya Rumonge nyene n'ahantu bita ku Rutumo
ku Rutumo
muri Minago
muri Minago
yego
mwaheruka kuvugana ryari n'umuvyeyi wanyu kuva muhunga ntimari bwavugane
oya
nuko ndumva ko inkumbu zari nyinshi ngira ngo tubaze gusura tubahe akanya muyage gato kuko hari n'umuvyeyi wanyu mama wanyu arindire ko muvugana ariko mbanze nibutse bariko barumva ijuru rya Amerika ko turi mu kiganire iwanyu mu ntara aho duhuza abantu batandukanye bari hagati mu gihugu cyo kime n'abari mu makambi atandukanye ahungiye mw'abarundi yabana Kival mu gihugu cy'u Buganda y'abanyarugusu y'abanduta canke Senda ushobora kuba rero hari inshuti umuryango udaherutse kumva udukuru twiwe ariko ukaba ufise akanimero ka telefone kiwe mushobora kukatumenyesha gutyo tukabahuza mu kayaga nkuko turiko turabikorera Nikola n'umukobwa wiwe Suzanne mushinga ntaye Nikola ari mu ikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu turi mu gihugu cha Congo hama Suzanne nawe akaba ari Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania ubutumwa bwanyu mushobora kutwandikira mubucishije kuri radio yacu @gmail.com canke naho mugacisha kuri numero yacu ya WhatsApp ariyo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo guteranya kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe murashaka kuba mufise n'ubutumwa mudashaka ko murinda kuvugana hagati yanyu muri babiri mushobora nabwo kuwuturungikira mubicije kuri ubwo buryo hama tukawubasomera nuko rero Suzanne dusubire tubahuze rero kandi n'umuvyeyi wanyu mwiriwe neza mwabita Orene
hello
mwiriwe neza
mwiriwe cyane
havuga dukinga ho muri kambi ya Rusenda
mu kambi ya Rusenda turahabaye ko nyene nyene kuma wasiwasi
mwahungiye rimwe n'umushinga ntahe wanyu mu kwa gatanu kwa 2015 canke mwebwe mwaramukurikiye nyuma amaze kuhagera
oya twari kumwe n'abana
mari kumwe n'abana
eh
nawe ntimari bwavugane n'umukobwa wanyu Suzanne mpawe n'Imana kuva ahahungiye mu kambi ya Nyarugusu imyaka ibiri giye kurumana
ego menye twari bwavugane
ntimari bwavugane reka rero ndabahakanya muramukanye nkumbure nimba hari ico mufise mubwira na biciye ku ijuru rya Amerika navyo mubikore
sawa
Suzanne
hello
le muvyeyi wanyu ari ku
murongo hello uje Suzanne
hello mwiriwe na mahoro
kebuke umwana merewe gute numvise kwa gwa
ewa ewa umwana n'ubu ndi ku bitaro
yo ntana gahengwa rero nkanone
ewa gana gahengwa ubushuhe buguma ari bwinshi ni hatari
yo mwana ramanze mutware ku masengesho none
ewa gana ubuse we yagiye kurondera bamusengera
eh
ego
nuko igice cha kabiri muzogikurikirana kwa gatano yundi cabo bariko barayaga ishimwe ari ku murongo nawe mwiriwe ishimwe ishimwe mwiriwe aka telefone kiwe nti kariko karumvikana araza kutwihanganira twumva tutariko turamwumva neza nako ndababwira ko igice cha kabiri cabo twariko turahuza Suzanne na Nikola n'umuvyeyi wiwe muzoshobora kugikurikirana kwa kabiri kwa gatanu wundi batandukanye amubwira ati umwana wiwe agwaye murondere abantu basenga twarabigarutse ko mu kiganiro mbega burya iyo umuntu agwaye yokwivuza gute birakenewe ko barinda kumurondera abamusengera canke bo musengera mugabo n'ubuganga nabwo bugakora tugiye rero misi yose kwa gatatu kuza turashika mu ntara no makambi tubagira vy'ukuri ngwara zihari hama wa gatatu wa nyuma w'ukwezi naho tukabaronderera muganga akashura ku bibazo bitandukanye muzoba mwagiye murabaza muzoba mwagiye muradushikiriza mushaka kumenya kuvyerekeye amagara yanyu ico kibazo ca mbere ciwe cuko yo mutwara kwa muganga canke akamutwara mu bamusengera naco tuzogigarukako mukanya turaza kuba tusozereye Ninonga harero dusozere ikiganiro cacu cuno munsi wanyu mu ntara yakoze Innocent Kimenye yashize amajwi n'ibiganiro vyacu hamwe yakoze na ingenieur Joe yashikanye amajwi ngahi wanyu Diane na Hazo Mari kumwe tuzosura kwa turi kumwe ku munsi wa mbere nzo bamfisa akanyamuneza ko kubashikiriza kino kiganiro wanyu mu ntara nkuko vyama ni misi ya mbere kuva kwa mbere gushika kwa gatanu mugire weekend nziza Bangitse na baranyitsikiye mapuwezi na makabura wachinoni na baranjureje wachinoni na baranjureje Evoda na exclusivity Imunara